You're with SBS Radio.
Wonderful. Please give them a round of applause, ladies and gentlemen.
All right. How many of you enjoyed the drumming from the Burundian Drums Group? How many of you enjoyed it? Give me a wave. Nice. All right. Are you ready for the next act?
Kazi mu kiganiro cyino musi kuri Radio SBS mu Kirundi mukaba muri kumwe na Mireille Kayeye. Ku munsi wa gatandatu itariki 8 Kigarama mu gisagara cha Melbourne niho hahimbazwa igiteramo kidasanzwe igiteramo kigira gatanu cyo kwigina akaranga n'imico y'abanyafrika. Icyo giteramo kikaba cyabereye mu gisagara hagati ahitwa Federation Square. Abatari bake baje bava mu mihingo yose ya Victoria n'ahandi baje guhimbaza abanyafrika kugaragaza umunezero wo kuba hamwe n'abandi mu gusangira imvino, imfungugwa, intambo eka n'ubundi bumenyi butandukanye abanyafrika basanzwe bafise. Abantu bashika ku 40,000 nibo bitavye ibirori byamaze amasaha 12, no kuvuga ibirori byatanguye kuva mu gatondo isaha 4 gushika isaha 4 zo mu ijoro. Mu bihugu bishika kuri 54 bigize Afrika hitavye abantu bakomoka mu bihugu 35 muri ivyo. Fred Alale aserukiye ishirahamwe ritegura ico giteramo cha African Music and Cultural Festival kumwaka avuga ko ivyo birori atahandi bibera atari mu gisagara cha Melbourne. Bikaba bitegurwa mu ntumbero yo kurata umuziki ukomoka mu mico itandukanye ya Afrika hamwe no guhuza abanyafrika hamwe n'abanya-Australia baba babangaha mu ntara ya Victoria.
Thank you, thank you, thank you, thank you so much, the Burundian dancers. Thank you very much.
Hilary Bucumi yashitse muri Australia mu mwaka w'2005 akaba ari mu bantu ba mbere batanguje umugwi w'ingoma. Ari mu bazikanye bagatangura no kuzigisha abandi. Hilary amaze kuja muri ibyo birori inshuro zitari zike yaravugishije radio SBS aratubwira imyiteguro ingene yagenze hamwe n'akamaro ko gushobora kuja mu bandi banyafrika mu kurata karanga kacu k'abarundi. Reka ndabasabe tumutega amatwi.
Okay, izina ryanjye nitwa Hilary Ucumi nkabandi umwe mu bavuza ingoma z'urundi gaha mu gisagara cya Melbourne. Uyu munsi mukuru n'umunsi mukuru uhambaye kwitwegwa abanyafurika kubera yuko turaronka kanya ko kwerekana karanga kacu nk'abanyafurika naho turi mu gihugu cy'amahanga. Hanyuma kwitegura urazi urubanza rukomeye mwe wese aragwitegurira, turagenda kugira imyimenyerezo, tukiga gusimba, tukiga kuvuza neza tudahushanya, ugasanga twese tuvugiriza hamwe tuvugira kumwe kandi iyo dusimbye dusimba kumwe. Urumva n'umunsi mukuru uhambaye niyo ituma natwe turitegurira dushimitse. Natwe turazi yuko ingoma z'u Burundi ari kimwe mu bintu bikundwa kuko nta handi hantu mwisi ushobora gusanga ibikino nk'ibi abantu bavuza ingoma nk'abarundi. Twebwe mu gifaransa bango ni unique cyangwa mu cyongereza ngo unique, ni ukuvuga nta bandi dusa nta bandi tuvuza kimwe. Niyo ituma rero natwe mu kwitegura urumva hariho imyimenyerezo kugira ngo umuntu ntaruhe n'ingoga, hariho gutegura akambaro ugaseruka wambaye umwambaro wabahebera ubaranga, ugasanga twatajije turafise ngaha ibara ry'icyatsi kibisi, turafise ibara ryera, turafise ibara ritukura, ayo yose n'amabara usanga ku idarapo ry'u Burundi ari nayo n'abahebera bafatiye kugira ngo batunganye umwambaro wabo. Ubwo rero ntawe turawutegura, hanyuma tugategura imirisho yacu, hanyuma turategura gusimba. Urumva n'akazi gakomeye mugabo mu bisanzwe ahanini hanini nkaba ubonye uyu munsi n'umwaka uheze niho bari nanjye niho nayindi, kandi imyaka ingahe imaze kubitatu ngira ngo twikuranya iminsi yose tudasiba bamba badutumiye.
Kama nizeye ko mwebwe mwese mwashoboye guhonja ku munezero w'abarundi baba mu ntara ya Victoria baje ngaha muri Melbourne yebaza muri ibyo birori ibyo kurata karanga intambo ibindi byose abanyafurika baba ngaha muri Australia bari baje kwerekana. Aha barundi rero batigere basibana rimwe mu kuja kwerekana ubuhinga bafise mu kuvuza ingoma. SBS mu kirundi mukaba mwari kumwe na Mireille Kayeye naho butaha.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.